Tuashimwe kumuzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93.3 i Karongi. Muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 i Kisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mu kamugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Mu Burundi amwe mashirahamwe y'abakenyezi arashima intambwe abakenyezi n'abakobwa muri ico gihugu bamaze gutera mu byo kwiteza imbere bice muhinga bwa none naho hakira intambwe yo gutera.
Ubwo buhinga abakenyezi n'abigeme barabutinya cyane biraruhisha.
Aba ni bamwe mu ndongozi z'abakenyezi bo mu gihugu cy'u Burundi. Aha muri Amerika igipolisi kijeje kugenzura imipaka n'abinjira ku butaka bwa Amerika. IC cyatangaje ko cataye muri yompi umunyarwanda Dieudonné Ishimwe azi ku izina rya Prince Kid, kivuga ko arondezwa kwera ivyaha byo gufata ku nguvu yagirizwa. Turabigaruka ko handi hato muri ryanino ku isi abamaze kurwa mu mvururu zo muri Siriya zadutse ku wa kane w'indwi heze barenze igihumbi. Turabafitiye n'amakuru y'imikino na sport agezweho mu Burundi no mu Rwanda. Musangwe ikaze. Amakuru y'igihugu ku isi tuyahere mu y'umutekano muri Siriya amaze kurwa mu gushamirana kwadutse mu ndwi heze hagati y'abajeje umutekano muri ico gihugu n'abayoboke ba President Bashar al-Assad. Yavuye ku butegetsi biciye muri coup d'etat barenze igihumbi. N'ubwa mbere imishamirano muri Siriya ihitanye abantu bangana gutyo mu kiringo c'imisi mike muri no myaka 14 iheze Siriya iri mu mudugararo. Abaranira agateka kazina muntu muri ico gihugu bavuga ko aba igihumbi barimo abasivili amajanindwi na 45 bagandagujwe amasasu y'ababarashe n'ibigira nkana kandi babegereye. Barimo kandi abajeje gucungera umutekano w'ico gihugu 125, abandi 148 nabitwaje ibirwanisho bashigikiye Bashar al-Assad yavanywe ku butegetsi mu mpera z'umwaka uheze. Hambavu y'ibisasu vyumvikanye ejo mu mihinga itandukanye ya Siriya, ibisagara birimo icitwa Latakia kiza mu komeye muri ico gihugu kuva ejo kwa mungu n'amazi n'amatara bifise kubera izo mvururu. Abanyagihugu ba mu gisagara citwa Banias nabo kiri mu caguyemo abantu benshi babwitorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ko amabarabara yari yuzuye ibiziga, abandi nabo mu bishwe babataye ku nsenge z'amazu, abandi babata mu mihana yabo atakubashingura. Ali Sheha w'imyaka 57 ati ababanyi banje bagera kuri 20 baragandagu kumwe nabo dukorana. Bamwe mu bonzi bitwe mu maduka bakoreramo ubudandaji, abandi bagandagurirwa mu mihana yabo. Ivyo umutekano tubandaniriza ha muri Amerika aho rwego rujeje gucungera umutekano w'abategetsi batandukanye barimo president rwarahe rutangaje ko gwarashe umuntu rukeka ko ari cihebe. Uwo mugabo uyo bakomoka muri leta ya Indiana yarasiwe mu icungararo y'ingoro ya president wa Amerika White House mu mucagu cagu bwejo kwa mungu inyuma yo guhangana n'abajeje umutekano. Itangazo ry'urwego rucungera umutekano w'abategetsi ba Amerika rivuga ko igipolisi gikora icungararo ya White House cabwiye abagize urwo rwego ko kibonye umuntu asa n'icihebe. Abagize urwo rwego bariko begereza ahari umuduga wiwe. Uwo mugabo yaciye asohora ikirwanisho yari yitwaje atangura kurasa, nabo baramusubiza ariko kumukomeretsa. Uwo mugabo atatangaje umwidondoro yiwe canke imyaka yaciye ajanwa mu bitaro. Urwego rucungera abategetsi ba Amerika rwavuze ko batazi uko amerewe. Uretse we yakomeretse na wundi yahakomerekeye igihe kurasana kwaba mu cagu cagu bwo kwa mungu. President wa Amerika Donald Trump siho yarari yari muri leta ya Florida. Inzego zijeje umutekano zikaba zatangaje ko zibandanya gukora amatohoza ajanye n'ivyabaye. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi turagaruka hanyene muri Amerika aho umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Marco Rubio yarayashitse i Jeddah muri Arabia Saudite agiye mu biganiro byo kuraba ingene intambara y'Uburusiya na Ukraine yohera ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu buvuga ko kuwa gatanu w'indwi iheze Rubio yakoranye ikiganiro cyo kuri telefone na mugenzi we wo muri Ukraine Andriy Sybiha amubwira ko President Donald Trump yifuza ko intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya ihera kandi vyihuse. Muri ico kiganiro Rubio yamubwiye ko impande zose zibwirizwa gufata ingingo zituma haboneka amahoro arama. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika muri Arabia Saudite yajanye n'umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano wa Amerika Mike Waltz hamwe na Steve Witkoff intumwa idasanzwe ya President Donald Trump ku bibazo cya Ukraine n'Uburusiya. Witkoff yabwiye amenyeshamakuru ko uru rugendo rugamije ahanini gushiraho ikirangaminsi c'intambwe zoshikana ku masezerano y'amahoro n'izoshikana ku gahengwe k'intambara. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abategetsi batandukanye b'ico gihugu nabo baza gushika muri Arabia Saudite uno munsi ku wa mbere. Abategetsi baherekeje Zelensky barimwo Andriy Yermak ajeje ibikorwa vyose mu biro vyiwe umushikiranganje wo kwivuna abansi Rustem Umerov n'umukuru w'ibiro vya gisirikare Pavlo Palisa. Inyuma y'urugendo rwa Zelensky abategetsi bamuherekeje bazoca baguma muri Arabia Saudite kugira ngo bakorane ibiganiro n'intumwa za Amerika zizoba ziri muri ico gihugu. Ibiganiro vya Amerika na Ukraine bigiye kuba inyuma y'indwi zitatu habaye iby'abategetsi ba Amerika n'Uburusiya nabo nyene bahuriye i Riyadh muri Arabia Saudite. Ukraine yavuze ko ifise ishaka ryo gukora ibiganiro vyubaka kandi yizeye ko bizohera hafashwe ingingo zifatika. Kuruga rwego ex-president w'ico gihugu Volodymyr Zelensky yanditse ko mu masogonda ya mbere y'intambara y'Uburusiya Ukraine yamye yipfuza amahoro. Yagize ati ingingo zifatika zo kuja ku meza y'ibiganiro zirahari ariko ahanini gikenewe no kwihutisha ivyo biganiro. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kanya turaja mu karere k'ibiyaga binini ariko imbere yaho i Vaticano abaganga b'umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco bavuga ko yatoye mitende cyane. Itangazo baraye basohoye rivuga ko inyuma y'indwi zirenga zitatu amaze mu bitaro uwo mukambwe w'imyaka 88 yatoye mitende cyane ugereranije n'uko yari amaze iminsi ameze kandi imiti yamuguye neza. Bavuze ko yaraye asinziriye neza atamucano afise kandi amazi iminsi afise oxygen ikwiye mu maraso. Itangazo ryabo baganga rigira riti ibi bitwereka ko umubiri wiwe uriko wakira neza imiti tumuha. Basiguye ko naho bishimiye intambwe yateye bidasiguye ko atakibangamiwe. Kuva yinjiye ibitaro igenekerezo rya 14 z'ukwezi guheze kwa kabiri n'ubwa mbere abaganga biwe bavuze ko umubiri wiwe uriko wakira neza imiti. Umwungere wa Ekleziya Papa Francisco agwaye ingwara y'umusonga ivanganye n'ubwandu bwonona ibihimba vya kirimwemu. Zimwe mu ngaruka z'iyo ngwara zirimo gukorora, kuribwa umubiri wose, kudahema neza no kudatondeka ivyumviro neza. Uburwayi afise buza bwunyurwa n'intege nke yarasanganywe mu mahaha yiwe kuko hari rimwe bamubaze akiri muto. Wa Mungu w'ejo wagize uwa kane adatanga umuhezagiro yahora atangira mu kibanza citiriwe Petero Mweranda iminsi yose saa sita z'umuhingamo. Ababijejo yamara barasomeye abakiriso ubutumwa yari kwivugira iyo ba atarakizwe n'amagara. Ijwi rya Amerika aya makuru yose mujeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyafatira ha muri Amerika aho igipolisi kijejo kugenzura imipaka ya Amerika n'abinjira ku butaka bwayo ICE mu mpfunyapfunyo catangaje ko cataye muri yombi umunyarwanda Dieudonné Ishimwe batazira Prince Kid kivuga ko arondezwa kubera ibyaha byo gufata ku nguvu yagirizwa. ICE ivuga ko yafatiye Dieudonné Ishimwe w'imyaka 38 muri leta ya Texas iri mu manuko bwa Amerika igenekerezo rya gatatu z'uko ku kwezi kwa gatatu nyene. Itangazo gico gisata risigura ko Dieudonné Ishimwe yarondezwa kuko yatorotse ubutungane bw'u Rwanda. Ico gisata kivuga ko Ishimwe yatorotse kandi yari yararungikiwe umutahe wo kwitaba ubutungane bw'u Rwanda kubera icaha ico gisata gishira mu mugwi wo gufata ku nguvu. Josh Johnson atwara vyimfata kibanza igisata ca police ijeje kugenzura imipaka ya Amerika n'abinjira ku butaka bwayo muri Texas. Muri iryo tangazo yagize ati abanyamahanga bahunga ubutungane bw'ivyo bakoze bamenye ko tuzobafata, tuzokwama dukorana n'abajeje umutekano haba ku rwego rw'igihugu, amareta n'ibisagara kugira ngo dute muri yombi kandi twirukane ku butaka bwacu abashobora kubangamira umutekano w'igihugu cacu n'ikibano cacu. IC ivuga ko Ishimwe naho yinjiye ku butaka bwa Amerika biciye mu mategeko, hari amwe mu mategeko ya Amerika amwemerera kuhaguma yaho nyanze. Itangazo gico gipolisi risigura ko igisata c'inyamiramabi muri Amerika FBI mu mfunyafunyo cagize uruhara mu ihagarikwa giwe. Kubwitangazo rya IC ubutungane bw'u Rwanda bwasohoye umutahe umurondeza no kumuhagarika itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 ko mu 2024. Inzego z'ico gipolisi zavuze ko mu kurindira ko arungikwa mu Rwanda azobaragumye mu minwe yacu. Dieudonné Ishimwe yamenyekanye cyane ku izina rya Prince Kid, yavuye mu Rwanda inyuma y'igihe yamaze apfunzwe kubera abakobwa bari bamwitwariye bamwagiriza ihohotera rishingiye ku gitsina iyo bayarabakoreye yihetse inyuma y'amahiganwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Yahoze ari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup, ikigo categura Miss Rwanda. Kuva yapfungwa ayo marushanwa yakurikiranwa n'abatari bake hirya no hino ku isi mu rwego rw'imyidagaduro ubutegetsi bw'u Rwanda bwaciye buyahagarika mu buryo bwise ubw'agategekanyo. Nchuti bakunzi bijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora kubikurikirana bice ku ruga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya.
Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu cyangwa kuri web yacu waishatu radio yacu voa.com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize.
Muruga kwa WhatsApp y'ijwi rya Amerika usoma makuru gusa, nta bubasha ufise go kubona abarurimwo. Byumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe.
Y'ijwi rya Amerika ni radio yanyu,
turabizera nk'uko mutwizera. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru ya Africa tuyabandanirize ubu naho kuyavugwa ku Burundi. Amashyirahamwe atandukanye muri ico gihugu aharanira iterambere ry'abakenyezi arashima intambwe abakenyezi n'abakobwa bamaze gutera mu byo kwiteza imbere bice mu buhinga bwa none mu mihinga itandukanye y'u Burundi. Indongozi z'ayo mashyirahamwe naho biruko zisanga impinga ikiri ndende kuko hari gice c'abigeme n'abapfasoni bafata imwe mu mirimo isaba ubuhinga bwa none nk'iyabega abagabo gusa. Inkuru imenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye.
Abatandukanye bavuganye n'ijwi rya Amerika barimo bamwe mu bakenyezi n'abigeme bize ibyigwa by'ubuhinga bwa none mu gisata cya informatique bafashe ya mbere mu gushinga amashyirahamwe akora ibyo bize, bemeza ko imyuga yabo ibatunga kandi igateza imbere igihugu cyabo. Bimwe mu bikorwa nabo bakenyezi n'abakobwa bashinze amashyirahamwe akora iby'ubuhinga bwa none birimo ibijanye no gutanga amatangazo hifashishijwe ubuhinga bwa none batiriwe barashika ku maradiyo dio ndetse no kuriha amafaranga bakoresheje ubuhinga. Aba barimo umukenyezi Joel Fidesi Gakuba icegera curongoyeshira mu Fiadi ishiramu ry'abakenyezi bizi by'ubuhinga.
Umukenyezi yinze byo bisata by'ubuhinga twarashaka kuja hamwe ndashindishira hamwe ry'abakenyezi ari yatanguwa sanga rutwo tuntu dushobora gufasha gusahiriza umuryango n'igihugu gasanga ho mu kibano babaye nabo nyine bari kubarafasha. Yo numwete no kumenya icyo umuntu abakeneye gushikako ukatari gusaba kwiyungunganya muri uwo mwanya umuntu abafise.
Madamu Joelle asigura ko iby'ubuhinga bwa none bitaraba baminuje gusa, avuga ko mu ishyirahamwe bashinze abatagize amahirwe yo guheza amashuri baronse inyigisho z'ubuhinga bugezweho.
baturi mu bisata bitandukanye migambi cyane cyane usanga tuko turakora usanga ariyo cyabaje abantu batashoboye guheza amashuri kugira tubigishe imyuga ishobora kubafasha mu kibano aho babaye kugira bashobore kuronka icyo bafashisha umuryango.
Umwigeme Emekati agira neza na wari muri iryo shyirahamwe ry'abakenyezi bize ubuhinga bwa none. Ibyo akora birimo kuriha amafaranga hakoresheje ubuhinga. Kuri mikro z'abakunzi bacu avuga ko bamaze gushika ku ntambwe ishimishije kuko banikorera imigambi hakoresheje imashini nyabwonko.
Dukora ama projet aho application tumaze gukora yitwa AMS Advertising Management System ni application ni logiciel application web.
Emekatia avuga ko naho biruko akiraga haze mu bakenyezi nabigeme kuko batarajijuka neza mu kubyitabira akavuga ko hari abatiyumvira ko ari bikogwa by'abagabo.
Twasanze ubwo buhinga abakenyezi nabigeme barabutinya cyane mengo twabihebeye abagabo ngo biraruhisha mugabo twashatse kubereka ko bishoboka kandi tubako kajye ko kubyinziramo nabo batera imbere.
Twaganiriye kandi n'abakenyezi bamaze gusobanukirwa ko bashoboye bagashirwa mu bikorwa birimo kurangura amabanga y'igihugu. Bamwe muri abo batubwiye ko umukenyezi ashobora gukora ibyo bibaza ko atoshobora mu gihe bamushize mu mwanya w'ukwiriye, naho ngo niyo bishitse hakagira hatitara ko n'umugabo byamushikira. Kuri mikro z'abakunzi b'ijwi ry'Amerika, Emerace Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi avuga ko uyu mukenyezi yajejwe amabanga aheza akayatunganya neza.
Abakenyezi bashoboye bariho kandi bakibavyerekana.
Ibyo biremezwa n'umwe mu bakenyezi bajejwe amabanga yo guhagararira abandi. Ahavuga ko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa byinshi kandi mu gihe kimwe bityo n'ibindi bitamugora.
Mu minsi yose abari karakora ibintu bitandukanye. Rero iyo uri indongozi utsanga mu bintu ukora ku munsi utegezwe gukora ibikorwa bitandukanye. Rero iyo ushitse uri umukenyezi ubusanzuzi ko witunganya neza.
Ku wa gatandatu igenekerezo rya munani ku kwezi isi yose yarahimbaje umunsi muzamakungu wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi. Agaruka kuri uyu munsi umukenyezi Emehase Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi ahamagarira abagenzi we kwama bafashe uwo munsi nk'akajyokeza ko kwirimbura mu ntumbero yo kugendera mu murongo umukenyezi wo muri kino gihe akwiye kwamagendera ko
umunsi mukuru wo kwirimbura beka umukenyezi apfuye aho hambere byari bimeze gute mbega uyu munsi bimeze gute umukenyezi ageze he.
Ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi mu Burundi byabereye mu ntara ya Bubanza byitabiriwe n'abategetsi batandukanye barimo Perezida Evariste Ndayishimiye, umutambukanyi wiwe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere n'abandi. Abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo zirimo n'igisirikare n'igipolisi bakoze defile berekana akanyamuneza bafise mu byo bakora. Mu ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije yasabye buri wese gushigikira ibikorwa by'iterambere ry'umukenyezi.
Ni nacyo gituma ari ngombwa gushigikira imigambi y'abakenyezi na cyane cyane mu byo batishoboreye bonyine kugira ngo uruhara rwabo werekeza ku mbaraga zose z'igihugu cyacu wibonekeze gusumba. Nasabye abantu bose bafite icyo bafasha mu iterambere ry'umukenyezi ngo bahaguruke bakore tubibone. Nasaba abagabo bashyigikira abakenyezi babo mu bijyanye n'iterambere ntibababere intambamyi.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi mu Burundi wahimbajwe ku kivugo kigira kiti umukenyezi ni nkingi y'iterambere, tumushigikire mu migambi igana ku mbonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 giteye imbere mu mwaka w'2060. Thierry Vendashimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ijwi ry'Amerika ubonaho n'umwanya w'imikino na sport duhera mu Burundi. Ahiganwa ry'umukino wa basketball ry'abakobwa rizotangura mu mpera y'inondwi dutanguye, rizokwitabirwa n'imirwi umunani. Abakinyi, amenyereza n'abakurikiranirana hafi basketball babona ko hagiye kuba ihiganwa rikomeye cyane bivanye n'uko imirwi yiyubatse. Inkuru twateguriwe na Desire Hatugimana i Kigali mu Rwanda.
Imigwi umunani ni igiye kuzitabira ihiganwa ry'u Burundi rya basketball mu gisata cy'abagore mu gihe mu mwaka uheze yari itandatu. Iyo nayo ni Rumuri, Urunani, Young Sisters, Gazelle, Gladiators, Messager Ngozi, Dinamo na Lizipo. iryo higanwa rizotangura kwa gatandatu genkezo rya 15 ukwezi kwa gatatu n'imigwi yiteguye bihagije mu kugura abakenye barimo nabo hanze y'u Burundi imigwi mishasha nka Dinamo na Lesipo ije gukomeza higanwa kuko no mu bagabo iyo migwi buri mwaka igwanira ibikombe Dusenge Fiesta akinira umugwi wa Lesipo avuga ko yiteze higanwa rigoye yabwijwe ijya America uko bariko baritegura mu ntumbero yo gutwara igikombe
Namatrenma arangwa n'ukwitanga kw'abakinyi kw'abacoach amatrenma abarimo ingufu nyinshi arivyo binaduha icizere yuko mwino championnat tuzokwigenza neza tuzogira resultat nziza harimo kwitanga kwinshi mwino championnat kuri pari y'abantu bariko baradushigikira biriko biratumotiva ego biko bituma twumva twokora kugira ntituzobatenguhe
Naniyo nkuru Elsa yahoze mu mugwi wa Gazelle ubu akaba agiye gukinira Dinamo amenyesha ko biteze akarusho haba mu gukina no mu mishahara
kuba imigwi yiyongereye ni avantage kuri twe bw'abakinyi kubera hadacaba ama match menshi plus ama match menshi niko umuntu atera amenyera imikino ugasanga arakomeye physiquement techniquement byose ngene ugasanga arevoluye ngene aradugije niveau yiwe ikaja hejo ekipe z'abahungu zirinze zizana z'abakobwa baca babishiramo uburyo rero hari abakinyi bagiye kuronka ama opportunite usange barabaye nka bamedora twumva ngene birabaye nk'umwuga irababeshejeho baragize ico bashika ko baragize ico bakura mu muri yo basket
Nadine Kamaliza yakinye basketball bakabari mu ndongozi za Young Sisters yiteze higanwa rikomeye akizera ko abakunzi b'ubwo rukino baziyongera kubibuga
Iyimigwi y'abagabo ikomeye itanguye gushinga imigwi y'abakobwa novuga ko vyerekana ko uguhangana kuri mu bagabo ushobora gutandukira mu bagore ivyo navyo bizotuma tubona inkino nziza cane kandi zibereye ijisho mu bagore tugiye gutera imbere kuko iyimigwi ikomeye abafana baba benshi ku kibuga bikanatuma novuga ababigeme bacu bitanga kurusha uko bahora twebwe abagore dufise umwizero ko natwe novuga ihiganwa ryacu ryarose n'abarifata mu mugongo rigiye
Abamenyereza nabo nyene biteze higanwa rigoye Josue Haragakiza yabwijwe ijya America ko bagiye guhura n'akazi katoroshe ariko ko biryoshye kumenyereza abakinyi bahembwa atabibazo by'amikoro bafise
akarusho bizogira tusanga bari ishura aho yiga mu universite kubafatira inzu kubarihira amaratio ibi la majorité des équipes féminines bizahemba abakobwa ariko nk'ubu presque toutes les 5 équipes za mbere ziriko zirashyiramo uburyo ziko zirahemba cyongeye muri ivyo nuko nubaronse sponsor nshasha y'abazobafata inkinzo assurance nizo sponsoriza ligue féminine urumva ko hari intambwe kubige
uwo mumenyereza akizera ko n'umugwi serukira gihugu uzovyungukiramwo
equipe nationale igiye kuronka abakinyi kubera bazoba ariko bararonka umwanya mwinshi wo gukina kuri ama equipe yagwiriye ama equipe yagizwe mu buryo maze bazijyoshe si Young Sisters zokina gusa na Gladiators hazoba ariho dynamique rakina hazoba ariho les equipes rakina ifise les mêmes ambitions zo gutwara igikombe ama equipe nationale ivyuka muri yo competition muri yo pepiniere two turaduza abana uko ama championnat y'abakobwa ashikwa gumujyo niko abana babihurumbira tugasanga two turaronka gwaruka ruja muri equipe nationale rukomeye duri kugwego go heju
mu mwaka uheze igikombe cyatwawe n'umugwi wa Gladiators Desire Hatungimana Kigali ijwi rya America
Desire Hatungimana urakoze mu gisata cha sport mu Rwanda no musi tubabwira bimwe mu vyaranze amateka ya ekipe y'umukino w'intoki ya Kigali Volleyball Club duhe ikazi tumenyesha makuru ya Jean-Claude Munyandinda kugira ngo atubwire amateka y'ino ekipe
Muri volleyball yo mu Rwanda iyo uvuze ikipe yitwa Kigali Volleyball Club KVC abenshi barakangarana abakangarana kurushaho ariko n'abakunzi b'amakipe aho ragahanganye ni ikipe yitirirwa mu mujyi wa Kigali kuko KVC yari yarahindutse kasongo yihwa mu myaka nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda kugeza mu ntangiriro y'imyaka ya za 2000 nkuko tumaze kubimenyera muri izi gahunda zo kuvuga ku mateka y'amakipe yanditse izina twifashisha abagize uruhare mu bwamamare bwayo Mbese Kigali Volleyball Club KVC yavutse ite igisubizo turagihabwa n'umwe mu banyabigwi bayo Alphonse Bayingana uri mu bayifashije kubaka igitinyiro twibuke ko uyu Bayingana aherutse kutuganirira no kwikipe ya volleyball y'ishuri ryisumbuye rya Groupe Scolaire y'Ubutare yakiniye akanayibera kapiteni
KVC twayishinze muri mirongo icyenda na kane mu kwezi kwa munani twatangiye gukina volleyball nyuma ya jenoside ari abasivili bari bari Kigali bamaze kurokoka ari n'abasirikare mu babohoje igihugu dukina twembi na n'intwari y'abakanadiye tumaze gukina nibwo twavuze ariko ko dukoze ikipe imwe turabakinnyi benshi mureke dukora abiri abasivili tujya ukwacu abasirikare baguma ukwabo abasivili tugiye ukwacu nibwo twicaye turavuga ngo reka dushake iki uko twita ikipe ikipe yari igizwe rero n'abantu bakinaga mu makipe atandukanye bavuye muri za universite bavuye muri groupe avuye mu makipe y'abasivili ari Kigali ahangaha nk'ikipe ya Beneri ikipe ya Militransco na Electrogaz ababashije kurokoka bose b'abasivili bakora kavisa Kigali Volleyball Club itangira 94 mu kwezi kwa munani
hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane n'umwaka w'ibihumbi bibiri na kane ikipe ya Kigali Volleyball Club yabayeho mu buzima bw'insinzi n'ibikombe ku buryo nyuma y'imikino yayo ababaga batakurikiye uko yagenze babaga barimo kubaza ngo ese byarangiye kavisa itsinze amaseti atatu kuri angahe
hari n'ahantu twageze twajya gukina nk'ibutare cyangwa hanze ya Kigali wagaruka Kigali umuntu akaza kubaza ngo ni kurangaye kuko muri volleyball iyo utsinze ugira amaseti atatu twamaze ikindi cyane bakubaza ngo ni kurangaye bakubaza ngo ese watsinze atatu kubusa cyangwa kuri imwe cyangwa kuri abiri utsinze bari bazi ni iyande igisigaye ni ukumenya ngo ni ku maseti angahe
ikipe ya kavese mu gihe yari ihagaze neza mu kibuga yari ifite abafana benshi baruta kure abakunzi bamwe mu makipe y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda urutonde rw'abakinnyi bakomeye banyuze muri Kigali Volleyball Club ni rurerure cyane gusa mu mazina yaranze amateka y'iyi kipe ntabwo waburamo Alexis Mbaraga Alphonse Bayingana Alexis Rurisa Emmanuel Muyombano Cassius Isibo Savio Salama Boneste Harerimana Teofili Minani Jean-Luc Ndayicengurukiye Emmanuel Bagaragaza Jean de Dieu Masumbuko Pierre Marshall Kwizera Yakan Lawrence Christophe Mukunzi Eric Nsabimana Benjamin Kangabo n'abandi ese ibanga ry'insinzi ya buri gihe mu ikipe ya Kavese ryari irihe twumve uwabaye umutoza wayo igihe kirekire Jean-Marie Nsengiyumva
urebye ibanga ryari komeka dufite nuko ibyacu byari nk'ikintu cy'umuryango cyane famiye abantu bakundana cyane ku buryo mwajya no mu kibuga rwa rukundo mwarujyana mu ishyaka ugasanga mwese mwahuriza ahantu hamwe urumva twahurizaga muri cyane kuko n'abantu bari baziranye babanye igihe kirekire nta gihembo cyabaga ntaki motivasiyo nyine yabaga irimo byabaga gutsinda nta kintu ugamije utsindwe ba motivasiyo yindi ituma abantu bashaka iyo ntsinzi
urwo rukundo rwaranze abanyamuryango ba kavese nirwo rwakomeje guherekeza iyi kipe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ubwo yatangiraga gusubira inyuma kubera ibibazo bya mikoro kugeza na n'ubu umuryango wa Kigali Volleyball Club uracyashima ubwitange bw'abayiyoboye barimo Epa Ngendahimana na Stanislas Ruhinja ndetse n'abafana bayo bamagara ntusige babaga bayobowe na Claude Kwizera wabaye icyamamare mu mukino wo gusiganwa mu mamodoka muri iki gihe Kigali Volleyball Club iracyakukuza ariko kubera ubushobozi buke isigaye yarahindutse insina ngufi mu kibuga mu ruhando rw'amakipe y'icyiciro cya mbere inkunga ituruka mu buyobozi bw'umujyi wa Kigali yafatwa nk'igitonyanga cya serumu ugereranyije n'amikoro aba akenewe kugira ngo ikipe ibeho ibindi nabyo byatumye bamwe mu banyamuryango ba kavese bacika intege bafata umwanzuro wo gukuramo akabo karenge amateka akungahaye ku ntsinzi no ku bikombe muri kavese ntabwo yagarukiye ku ikipe y'abagabo gusa Kigali Volleyball Club yigeze kugira n'ikipe karahabutake y'abagore yabayeho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane muri amwe mu mazina y'ingenzi y'abakinnyi bakanyujijeho mu ikipe ya kavese y'abagore twavuga Gertrude Kubwimana Theodete Dusabemungu Claudine Uwamahoro tutibagiwe Alice Umuringa umuyobozi wa komite nasiyonali olimpike y'u Rwanda muri iki gihe Jean Claude Munyandinda Ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aha niho rero duce dusozerera igice cya mbere cy'ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikro no mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Diane Ninahazwe yabateguriye yongera bashikiriza amakuru y'uno wa mbere turaza kongera mu makuru yo ku mugoroba
Sangue e